SBS Radio.
Amagara meza mu mutwe w'umuntu nigo rufatiro rw'ubuzima bwiza muri rusangi. Abantu bafise indwara zo mu mutwe akenshi bisanga bagize ubumuga bwo ku mubiri. Muri Australia abantu barashobora kubona ubufasha butandukanye, ariko ni ngombwa kumenya ibimenyetso by'ubwo bugwayi bw'indwara zo mu mutwe gutyo ukarondera ubufasha. Nitwa Jean Paul Amede in SBS Kaze. Muri iyo nkuru iramvuye mukanya inyuma y'aka karuhuko gato.
sbs.com.au
Kaze ubugira kandi. Buri mwaka umwe mu banye Australia batanu ashikirwa n'ibibazo by'indwara zo mu mutwe, bikavugwa kandi yuko ibice 45% by'abanye Australia bose bashobora gushikirwa n'indwara zo mu mutwe mu buzima bwabo. Umuhinga mu bijanye n'indwara zo mu mutwe akaba ari n'umwigisha muri kaminuza ya Macquarie, Maria Kangas, yagize ati zibiri mu ndwara zo mu mutwe zikunze gushikira abanye Australia cyo kimwe n'abandi bantu ku isi ni hamwe no kudendebukirwa, icyo no kwita mu Cyongereza depression, hamwe n'iyindi indwara izwi nka anxiety cyanke kwihebura. Reka twumvise uko yabisiguye. Ibimenyetso by'iyo ndwara yo kudendebukirwa cyanke depression n'ibi: kutakiryohererwa n'ibikorwa byahora bikuryohera, harimo n'ibyahora bigufasha mu kwisamaza, kutagishaka guhura n'abantu. Nubwo muri iki gihe cya COVID bisa n'ibigoye kubera ingingo zo kurwanya icyo kiza, kwisanga wijiriwe, gushavuzwa n'ubusa, gushavuzwa n'ubusa iyo abandi bantu bagize icyo bashikirije, kurizwa n'ubusa. Rero hariho byinshi cyane nk'ibimenyetso kandi bidasigura yuko utegerezwa kugira ibyo bimenyetso byose. Muganga Kangas yavuze ati imwe mu nyifato iranga bene abo bantu ni kwiyonkora, haba ufise iyo ndwara yo kudendebukirwa ariyo depression canke iyo kwihebura ariyo anxiety. Reka twumvirize uko babisiguye.
With anxiety, it's fear related. It is fear of how people are
going to look upon it. Social anxiety, akenshi usanga afise ubwoba. Ubwoba bw'ingene abantu baza kumubona. Namba afise ubwoba bwo kuja hamwe n'abandi, usanga agira ubwoba bw'ingene abandi baza kumunegura. Aho ni mu gihe ahuye n'abandi bantu. Kugira ubwoba bw'ibyago muri kazoza, ibintu kutagenda neza, gutinya yuko ibintu bihunga ngabana mu muryango, mu kazi canke mu isi. Ariko n'ubwoba burenze urugero, n'ubwoba burenze ubwo umuntu asanzwe afise muri rusangi. Yavuze kandi ati abantu benshi bariko baratinya COVID, ariko ngo ivyo ntibisigura yuko abo bantu bose bafise canke hariho amahirwe yo kugira indwara zo mu mutwe. Ariko ngo ivyo vyose bivana n'ingero umuntu azifashemwo uko umwanya uhera. Vyose hamwe yaba iyo yo kudendebukirwa hamwe no kwihebura, ivyo twise depression na anxiety, ngo vyotuma umuntu agira umushiha canke akagira ikibazo ingene yitwara mu gihe afise ishavu. Ivyo navyo bigashobora guteza uyo muntu ibibazo birenze nk'uko vyasiguwe na muganga Kangas uko gukurikira. Turashobora kugira umushi utewe na depression hamwe na anxiety, gutyo bikadutera guhushagurika, aho usanga abantu bafise ingorane yo kumenya uko bifata iyo bashavuye. Ivyo rero biteza ikibazo mu mibanire yacu, hama mu ngo zacu, umuntu ku giti ciwe, hamwe no mu kazi kiwe, eka mbere no mu kibano muri rusangi. Ivyo bica bibingorane kuko usanga abantu bari mu bibazo bikomeye ku buryo bishobora no gushika mu butungane, mbere ugasanga urahakwa kubura akazi mu gihe usanga ufise amahane menshi. Iyo myitwarire irashobora guhohotera uburenganzira bw'abandi bantu canke bigatera umudugararo mu bandi bantu, hamwe n'amategeko. Dr. Kangas yavuze ati ukutamenya ingene witwara mu gihe ufise ivyo bibazo byo mu mutwe bishobora kuviramo ingeso idacika nko gukina akamari, inzoga hamwe n'izindi ngeso zizingira ku muntu. Yamenyesheje kandi yuko kenshi abantu begereye umuntu afise ivyo bibazo usanga badashoboka babona ibimenyetso. Reka dukurikire.
It's a build up and that's when people can really explode.
Usanga vyaragwiriye mu muntu kandi niho usanga umuntu yarengewe. Mbere rimwe na rimwe abubakanye n'uwo muntu canke incuti n'abagenzi bashobora kwibaza bati ivyo vyazananye hehe. Nibashobore kumenya yuko uyo muntu amaze igihe atamerewe neza. Biragwirirana mu muntu ugasanga umuntu arataye akenge. Rero sibishika giturumbuka biba vyaragwiriranye mu muntu. Harry Minas yarakoze mu bitaro aho basanzwe bavura abantu bagendana indwara zo mu mutwe imyaka myinshi, akaba asanzwe ubariwe murongozi w'ikigo The Global and Cultural Mental Unit muri kaminuza ya Melbourne. Yavuze ati mu gihe ubonye impinduka mu muntu nukwiye kuzirengagiza. Aho yavuze ati abafise amahirwe menshi yo kubona izo mpinduka basanzwe begereye abo bantu, bakwiye kuhabera amaso ariko kandi bakagerageza kumuyagisha banamubaza ibiriko biramubako. Ni vyiza kurondera ukuntu uyo muntu yumva yisanzuye ku buryo ashobora guserura ibimurimwo akabivuga kandi akiyumva yuko ataza gucibwa ko imanza canke ngo ateshwe agaciro canke ngo ivyo bariko baracamwo biteshwa agaciro. Umwigisha Minas yarigeze kuba umuhanuzi mu vyerekeye impunzi n'abashaka ubuhungiro ku rwego rw'igihugu mu gihe kitari gito. Avuga yuko abantu bava mu bihugu bikoresha imico n'akaranga bitandukanye bashobora kutarondera ubufasha bw'urutavana ko kubera yuko batamenyeshwa ibijanye n'indwara zo mu mutwe n'intambamye bitera. Reka dusubire twumvirize ingene vyasiguwe aho bavuze bati nubwo vyoba bigaragarira bose yuko umuntu afise indwara yo mu mutwe, abo bantu bakwiye kwitwararikwa canke bakaraba ingene babagumiza mu rugo, imiryango ikagabanya ababagendera mu kibano kubera yuko bibatera isoni kandi ntibabaronderere ubufasha bubereye kuba bifitiye ubumenyi. Kubw'impamvu imwe canke iyindi ukaba utifuza kuvugana na muganga w'umuryango wawe, hariho ahandi hantu henshi ushobora kuronka ubufasha nka Beyond Blue. Usanzwe ajejwe ivy'ubuhanuzi muri ico kigo muganga Grant Blashki yavuze yuko abantu bashobora gukora akabazo k'umwanya muto kari kugisenge bumenyi ivy'abantu bita website kugira ngo bashobore kumenya namba bakeneye ubufasha bujanye n'indwara zo mu mutwe. Ico kibazo kizwi nka K10 kibaza umuntu ibibazo 10 kandi ubwo nyene ugahita uronka inyishu ku bimenyetso. Reka dukurikirane uko vyasiguwe. Kenshi iyo ufise inyishu ibayabaye canke inyishu yawe ikaza iri mu kigero gisanzwe, muri ico gihe usanga ataco usabwa gukora. Ariko twama duhimiriza abantu ngo biteho uko bamerewe mu mitwe na cane cane muri iki gihe cikiza COVID-19. Rero bandanya ukora umyimenyerezo, urondere ingene ushiraho urutonde rw'ibintu ukora umunsi ku wundi, uryame bikwiye kandi ntunywe inzoga cane. Ariko mu gihe uronse inyishu iri hagati na hagati ukwiye guca uhamagara ikigo Beyond Blue, naho mu gihe waronse inyishu iri hejuru muganga Blashki avuga yuko ukwiye kubonana na muganga w'umuryango wawe reka tumukurikire. Mu bihugu bitari bike, muganga w'umuryango si umuntu mu bisanzwe ushoka wiyumvira nk'umuntu abereye muri ako kanya mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe. Imigenzo myinshi yibaza yuko muganga aba ajejwe gusuzuma amaraso cyangwa ingorane z'umubiri, ariko muri Australia muganga n'umuntu afise akamaro cyane mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe. Mbere unashima arashobora gukora ivyo bita GP Mental Health Plan mu rurimi rw'Icyongereza, bisigura yuko uronka ubufasha biciye mu ikarata yawe ukoresha kwa muganga, gutyo ugashobora kubona usanzwe afise ubumenyi mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe. Umugambi wiswe Embrace Multicultural Mental Health witaho ibijyanye no kumera neza canke uburwayi bwo mu mutwe, hamwe no kurinda canke kurwanya abiyahura canke abiyakubuzima mu bantu bava mu bihugu bifise imico n'akaranga bitandukanye basanzwe baba muri Australia. Ruth Das asanzwe ajejwe umugambi Embrace Project mu ishyirahamwe Mental Health Australia yavuze yuko uwo mugambi utanga urubuga ku rwego rw'igihugu mu bigo bisanzwe bitanga serivisi zijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe muri Australia, cyo kimwe n'abantu bafise imico n'akaranga bitandukanye, kugira ngo bashobore kuronka uburyo hamwe na serivisi zisunze imico n'akaranga byabo. Reka twumvirize. Ku gisenge bumenyi cyacu turafise ibyanditswe biri mu ndimi zitandukanye bitanga amakuru ku ngorane zifatiye mu mutwe, mbere n'ibibazo bitandukanye bifatiye ku ndwara zo mu mutwe, ariko kandi tutibagiye n'amakuru y'ingene ushobora kuronka ubufasha. Kuri ico gisenge bumenyi turafise amasanamu y'abantu babanye n'uburwayi bwo mu mutwe, bashikiriza uko vyabagendeye n'ubwo burwayi bwo mu mutwe n'ingene bavyifashemo. Mu kurangiza ino nkuru, ukaba uri kuradukurikirana na ukeneye ubufasha, urashobora guhamagara Lifeline kuri 13 11 14 canke ugahamagara Beyond Blue ku 1300 224 636. Ndasubiramo, ukaba uri kuratwumviriza ukeneye ubufasha bujanye n'indwara zo mu mutwe canke ukaba ushaka kubimenya, urashobora guhamagara Lifeline ku 13 11 14 canke Beyond Blue ku 1300 324 636. Nitwa Jean Paul Amede Nizigama, iyi ni SBS mu Kirundi. Ndabakengurukiye mwebwe mwese mwari kumwe natwe, nahuta, bye bye.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukanabumenyi arirwo sbs.com/au/radio app.